Bimwumviriza ni radio y'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda ho ni FM 104 n'ibice 3, no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza inshuti zacu, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Mu Burundi, umugwi ujejwe amatora wakoranye inama n'abayobozi b'amashyaka ya politiki.
Kampanye elektorale zibera mu bibanza by'akazi, zibera mu mashuri, icyo twita lieu de travail.
Ubu ni Pierre Claver Ndayicariye, president wa CENI. Bavuganaga rero ku birebana no kwiyamamaza.
Mubona yuko umenga hoba hariho umugwi w'abantu dukomiriye mu bikorwa bateza gukora mu gihe boba babishaka, boba babujije gukora iyo kampanye. Nibaza ko hamwe hatangira umuco.
Na huyu ni Pierre Celestin Ndikumana, userukira urunani Amizero y'Abarundi. Muri sport, irushanwa rya Sekafa ry'abasore batarengeje imyaka 17 rizarangira muri iyi weekend mu Burundi.
Chancelier Udagi Angela Merkel ari mu rugendo rw'umusinga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu twigoro two kugerageza kumvisha President Trump kudaheba amasezerano amakungu yagiranye na Iran ku bigwanisho ruhonyanganda byayo. Abasivile 40 bapfuye basomye nturi mu ruzi Ubangi mu buraruko bushira uburengero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bahunga ingwano hagati y'igisirikare cya Leta ya Kongo n'abantu itwaje ibigwanisho. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye, tutangure kuyerekeye Amerika. Aho Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yagendeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika uno munsi kuwa gatanu, ari mu rugendo rw'umunsi umwe aho yabonanye na President Donald Trump. Inama hagati y'abo bategetsi babiri yakurikiye urugendo rw'iminsi itatu President w'Ubufaransa Emmanuel Macron aherutse kugira muri Amerika. Urugendo rw'abo bategetsi babiri rubonwa nk'akigoro ko kugerageza kumvisha President Trump kudaheba amasezerano amakungu yagiranye n'igihugu cya Iran ku mugambi wacu werekeye ibigwanisho ruhonyanganda. Mu gihe vyibonekeje ko imigenderanire hagati ya President Trump na President Macron yari yifashe neza igihe yagira urugendo rw'iwe Washington, ku vyerekeye Angela Merkel siko ibintu vyifashe. Igihe Merkel yabonana ubwa mbere na Trump inyuma y'uko amaze kurahira mu mabanga ya President mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2017, ukuboko kwiwe kwaheze mu nzira igihe yari arindiye ko Trump amuha ukuboko. Trump na Merkel ntibavuganye mu kiringo c'amezi atanu. Bavuganye ku telefone ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu. Mu gihe President Macron arondera guhendahenda President Trump, Angela Merkel sivyo ashimikira ko ivyo ashira imbere ni ibibazo n'inyungu ibihugu vya Amerika n'Ubudagi bihuriyeko.
Abayobozi ba Korea zombi banditse amateka barenga bwa mbere mu myaka 60 umurongo ugabanya ibihugu byabo byombi bari kumwe. Kim Jong-un niwe muyobozi w'ikirenga wa Korea ruguru wa mbere urenze umupaka. Yakiriwe na President Moon Jae-in wari amutegereje ku rundi ruhande rw'umurongo ahagaze ku butaka bw'igihugu cya Korea y'Epfo mu mudugudu wa Panmunjom. Bahanye umukono bombi bamwenyura, maze President wa Korea y'Epfo nawe aratambuka arenga umurongo ugabanya ibihugu byombi akandagira ku butaka bwa Korea ruguru. Kim Jong-un yavuze ko yishimye cyane arongera atari ko kuki twatinze bigeza. Yatangaje ko yagize ikiniga cyinshi. Abategetsi bombi bagiranye ibiganiro maze basangira n'ifunguro ku meza bari kumwe na Madame Jae-in, Madame na mushiki ba Kim Jong-un. Inama yashojwe n'itangazo rusange rivuga ko umuyobozi w'ikirenga wa Korea ruguru Kim Jong-un na President wa Korea y'Epfo Moon Jae-in biyemeje gukuraho intwaro zose za kirimbuzi mu kigobe cya Korea cyose. Bavuga kandi ko biyemeje gushyira mu bikorwa n'andi matangazo n'amasezerano yose yabayeho kugeza ubu hagati ya Korea zombi. Iyi nama hagati ya Kim Jong-un na Moon Jae-in ni ya gatatu hagati y'abakuru ba Korea zombi. Iya mbere n'iya kabiri zabaye mu 2000 no mu 2007 zombi mu murwa mukuru wa Korea ya ruguru Pyongyang.
Adizwi ya Amerika Washington DC tukiri hano muri Amerika mushikirangandi mushasha je rw'imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Mike Pompeo yeretse ikimenyetso gikomeye ibihugu bicuditse na Amerika iri mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi igihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN kagiye no munsi wa gatanu ku mugwa mukuru w'igihugu cyo bubirigi Brussels mu nama y'abashikirangandi bajejwe imigenderanire ba OTAN ivyo amasaha make nyuma yuko yemejwe mu mabanga yiwe mashasha. Mike Pompeo avuga ko ivyo ishyirahamwe OTAN rishaka gushika ko bikomeye cyane kandi bifitiye insiguro ikomeye cyane leta zunze ubumwe za Amerika. Pompeo avuga ko President Donald Trump yamusabye ko yitaba inama ya OTAN. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg n'abandi bategetsi Brussels bahayagije ingingo ya Mike Pompeo yo kwihutira kuza mu biganiro by'ishyirahamwe OTAN uno munsi wa gatanu. Atangaza ko byerekana akamaro gakomeye k'iryo shyirahamwe. Abitegereza ibintu bavuga ko ingingo y'umushikiranganje je tw'imigenderanire mushasha wa leta zunze ubumwe za Amerika yo kwitaba inama y'ishyirahamwe OTAN ari ingingo ikwiriye mu gihe umwuka mubi utera wiyongera hagati ya OTAN n'Uburusiya, aricyo kibazo bisa nuko aricyo kizoshimikirwa ko kurusha ibindi mu nama ya OTAN.
Uyu munsi Ubufaransa bwijihije isabukuru y'imyaka 170 ishize buciye ubucakara bw'abirabura mu bihugu bwakoronizaga. Muri ibi birori President w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ikigo ndangamurage ku bucakara kizatangira gukora muri uyu mwaka mu murwa mukuru w'Ubufaransa Paris mu nyubakwa iteka ryo guca ubucakara ryashyiriweho umukono ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kane mu 1848. Icyo kigo kizayoborwa n'uwahoze ari ministri w'intebe w'Ubufaransa Jean-Marc Ayrault. President Macron yasobanuye ko iki kigo kizahabwa ibyo gikeneye bihagije, no kuvuga abakozi, amafaranga n'ikoranabuhanga rigezweho. Kizaba gishinzwe kwigisha rubanda amateka n'ubushakashatsi ku birebana n'ubucakara. President Macron yongeyeho ati iki kigo kigomba kandi gusakaza ku isi ubushake bw'Ubufaransa n'ibikorwa by'Ubufaransa mu guharanira ubwigenge kuko ubucakara butaracika no muri iki gihe turimo. Gushyiraho iki kigo ndangamurage ku bucakara byari byaratangajwe bwa mbere n'uwabanjirije Emmanuel Macron ku butegetsi, President François Hollande, ku itariki ya 10/5 mu 2016. Uwo munsi Ubufaransa bwizihizaga isabukuru y'imyaka 15 yari ishize bwemeje mu mategeko yabwo ko ubucakara ari icyaha kibasinyo ku muntu. Ahariro twababwira yuko Ubufaransa ari bwo bwonyine kugeza ubu bwashyize mu mategeko yabwo icyo kintu kiremereye yuko ubucakara ari icyaha kibasinyo ku muntu.
Radio Isu ya Amerika Washington DC makuru yerekeye ya Afrika. Abasivile 40 bapfuye basomye nturi mu buraruko bushyira uburengero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bahungira mu gihugu kibanyi cya Congo Brazzaville bivuga ku gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya leta ya Congo n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ayo makuru yatangajwe n'abategetsi ba leta ya Congo. Ubwato bwari butwaye abo bantu bwibiye mu ruzi Ubangi ruri ku rubibe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Congo Brazzaville. Abantu bane bishwe n'abiyahuzi b'umugwi Boko Haram bagize igitero mu gisagara cya Maiduguri, igisagara kinini cyane kiri mu buraruko bushyira uburengero ubuseruko bwa Nigeria. Ayo makuru yatangajwe no munsi wa gatanu. Gutana mu mitwe kwabereye ku nkengera z'igisagara cya Maiduguri mu ijoro ryo ku munsi wa kane. Hari ibimenyetso byerekana ko abagwanyi bariko barondera gushikira ikambi y'igisirikare ya Giwa iri muri icyo gisagara, abantu bikekwa ko ari abagwanyi bafungiwe muri iyo kambi.
Mutazamatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri Facebook VOA Radio Yacu, hose murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu.
Amakuru yo mu byaga binini mu Burundi, umugwi w'igihugu Seni ujejwe amatora wahaye ibikoresho byo kwigisha mu migambwe n'inani ziyandikishije mu myiyamamazo y'amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro. Inkuru ya mugenzi wacu Remonzi Imana ari Bujumbura.
Kimwe n'ikaramu uzi kwandika izo bimanitse yene na kukagozi urayimfata ukavivura
asigurira imigambwe n'inane ziyandikishije kugira zo kwitaba imyemamazo yo kwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanywe mu ibwiriza shingiro ry'uBurundi. Pierre Clavenda yicariye arongoye Sene yatanze ibikoresho bigizwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ritanga uruhusha rwo kwiyamamaza. Itegeko ry'umugwi Sene rivuga umwanya wo kwiyamamaza hamwe n'urupapuro rw'itora kugira abazoja kwigisha bazokwereke abanywanyi babo ingene bazotora. Ndayicariye yatanze n'impanuro kuri abo bazoja kwiyamamaza mu matora ya kamaramaka.
Kugurura 6h kugara 18h. Igarenze kandi rimwe cya kabiri kampanye elektorale ntibera mu bibanza by'akazi, ntibera mu mashuri. Icyo twita lieu de travail, icyo décrisse les établissements, les anciens des établissements d'enseignement public et privé. Kampanye elektorale ibera mu bibanza bizwi bikontorogwa n'inzego z'intwaro, hanyuma aho inzego z'umutekano zica zikurikira ibiri kubirahabera.
Umaserukiye urunani amizero y'Abarundi umushinga mateka Pierre Celestin Kumana afisa makenga ku ngingo ihanisha mande y'amafaranga 200,000 gushika ku 400,000 kubakorera leta bazokwiyamamaza mu masaha y'akazi.
Article umuntu ayiravye neza umenga hariho umugwi w'abantu les agents publics kuvuga abantu bose bakorera leta n'umwarimu arimo umudiregiteri n'abandi umenga barababujije kuzoja mu bikorwa bya kampanye. Ntimubona yuko umenga hoba hariho umugwi w'abantu dukumiriye mu bikorwa bateza gukora mu gihe bo babishaka bo babujije gukora iyo kampanye. Nibaza kwa hamwe hatangira umuco kuko abantu nibibanza biratandukanye.
Urongoye Seni avuga ko iyo ngingo itomoye kuko ibikorwa byo kwiyamamaza bitoca bituma imirimo mu gihugu ihagarara.
Ubwo kampanye elektorale zigura kugara ibiro, oya ntibisigura kugara ibiro. Ubwo abanyamugambo baje muri kampanye baza amabanga bashinzwe bugira rimwe biro bigasigara byugaye, oya kuri jewe ntibosigara bugaye.
Ayandi makenga yashikirijwe n'abanyamigambwe n'umwanya wo kwiyamamaza hamwe n'itangwa ry'imusha ku bajejwe intwaro byashikirijwe na Kasim Abdul arongoye IPDZ Gamibanga hamwe n'umufasoni yaserukiye umugambwe FNL.
Tugiye gusaba uruhusha rwo kwiyamamaza hanyuma aba administrateur ntibatworohereze bega tuzitwara kwande tuzovuga tuti ko twebwe twabujijwe gukorera aha anye twari twabimenyesheje canke twabisavye mbega ninde tuzoja kwitura tumubaza tuti none tubigenze gute.
Turazi yuko ari gutangura saa 12 zo mu gatondo tukarangiza saa 12 zo kumugoroba, ariko rero nari nkeneye ko mwumfasha umuco dufate ikoraniro turihejeje saa 11 na nusu turi mu giteranyo abangira nze kurari mu yinga mu minota 30 nzoba ndashika. Mbega none ya moto ya mamoto kariko bya bimenyetso by'umugambwe cyanke za mpuzo twambaye zusha tuzambura bizogenda gute umuntu ashaka kutubona kacapa ati abantu bariko bari yamamaza.
Kuri ivyo bibazo urongoye Seni yasavye ko ku mwanya wo kwiyamamaza urangiye abatakure bo bikora mu kudasotora abandi mu gihe nawo umustaneri yimanye uruja umugambwe wocha witura buramatara mukurira.
Iga byose biva mu ngendo hariho kuva aho hagaritse kampanye ukagendura tundu muzika kandi amasaha y'umuzika yarenze. Urumva urikoja kampanye atravel muzika amasaha ya kampanye yarenze. Iyo ni point of view ya Seni yacyo ni wari wambaye nunugira wambaye ishati y'umugambi wagusabye kuyikura, oya kuko niyo mpuzu wazindukanye. Nuyambare utahe ushike muhira kuko kampanye yahagaze. Bajya bazogushavurira nibozogushavura pera bambaye ya shati, bazogushavurira baravye wambaye ishati awuhagarara ingene uri kurigenza n'ibyo uri kuravuga kubera kampanye yarenganye.
Imigambwe 26 n'urunani rw'abigenga rumwe niyo izoja kwiyamamariza gutora canke guhakana ivyahinyanywe mu ibwiriza shingiro ry'uBurundi. Icyo gihe bo bakazotangura kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu kirangire kwa 14 uko kwezi nyene, naye amatora nyezina akazoba kuwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018. Ibujumbura Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ngireka tuve Bujumbura Remo urakoze. Noneho tunyarukire Arusha muri Tanzania ku cyicaro cya EAC hari inama yerekeranye n'abashinzwe iby'urudandazwa kudandaza ibicuruzwa ku mipaka y'ibi bihugu bigize uyu muryango hanyuma riri cyiza inkuru ikomeye nuko urujya n'uruza rw'ibicuruzwa rwasubiye kugenda neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda nkuko byatangajwe uyu munsi n'abayobozi b'inzego zishinzwe ubu buhahirane ku mipaka y'ibihugu byombi ni inkuru twateguriye kandi tugezweho na niyo nkuru Pierre Claver
Intumbero y'inama batwara ibisata bijeje uruja n'uruza rw'ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bari bamazemo indwi yose niyo kurabira hamwe inzitizi zihari n'ingene zovaho naho byinshi bimaze gukogwa kugira ngo abagwiza tunga boroherezwe mu karere haracibonekeza inzitizi hagati y'ibihugu n'ibindi cyane cyane ku mipaka ahamaze iminsi avugwa cyane ni hagati y'u Burundi n'u Rwanda aho urudandazwa rwasa n'urwahagaze mu minsi iheze yamara abajejwe ico gisata bemeza ko ubu inzitizi zisa n'izaheze ku badandaza bifuza kubahiriza amategeko Saba Mahoro Gerard atwara igisata c'amadouane mu kigo kijejwe gutoza amakuru n'amatagisi mu Burundi OBR
La question de savoir effectivement quel est le problème entre les commerçants rwandais
Ati ko kibazo cyo kumenya ingene byifashe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuvyereka ibidandazwa bijabuka imbibe biva mu Burundi bikaja mu Rwanda canke biva mu Rwanda biza mu Burundi ubu ntangorane zihari gusa byose bibwirizwa kubahiriza amategeko Uruja n'uruza turabona ko ku mipaka dusangiye ruriho iyo amategeko y'urudandazwa yubahirijwe n'ukuri nta kibazo
jusqu'à présent aucun problème s'oppose
na mugenzi we w'u Rwanda niko abibona William Musoni aje rugisata nk'ico mu kigo kijeje gutoza amakuru n'amatagisi mu Rwanda RRA avuga ko ubu uruja n'uruza bifashe neza icasaba nuko abakora ako kazi bo kwijukira kubahiriza amategeko agenga urudandazwa no hagati y'u Burundi na Tanzania abadandaza bato bato baracidoga ko bagisabwa amananiza ubutwari gisata nk'ico muri Tanzania Beni Usaje avuga ko bukebuke bizoja birakugwa mu nzira yemeza ko bitumwa nuko abakozi b'amadouane bataramenyera neza canke naho bigatumwa n'ubuhinga bwa none ukutamenya amategeko ku badandaza n'ibindi
kuna mizigo yambaye kusafisha kwake mingine mikataliwa kabisa mingine
atari bidandazwa bimwe vyabojijwe ibindi navyo hari mapuro z'uruhusha zikenegwa ingorane nyinshi zishika rero ku mipaka nuko abantu baba batabajije neza nico gituma duhamagarira abantu kwiga neza amategeko agenga urudandazwa bashaka kugira baronka makuru yose kugira ngo ntibave bagwa mu mporero nivyo hari n'igihe biva no kubakozi bacu ku mipaka ariko hanini nabo badandaza bato bato kandi ntushobora kuvuga ngo nta mategeko narinzi mbabarira oya
bifanya hivi ni kwa sibyo sheria haiwezi kukuhurumia
no hagati ya Tanzania na Kenya inzitizi nk'izo zidacibonekeza ni mu gihe yaheze imyaka irenga 10 guhuza iby'amadouane bitanguye gushigwa mu ngiro mu karere ka Afrika y'ubuseruko naho biruko hari n'ibyo abadandaza bashima nko kugabanya umwanya bahora bamara mu nzira bagiye gutora ibidandazwa ku kivuko cha Dar es Salaam muri Tanzania canke Mombasa muri Kenya bavuye mu bihugu nk'u Burundi canke u Rwanda bidashika kwibahari ivyatumwe no kugabanya ivyahora bisabwa mu nzira imipaka itangwa ko akarorero ko yifashe neza cyane mu vyerekere ruja n'uruza rw'ibidandazwa ni hagati y'ibihugu bitatu u Rwanda Ubuganda na Kenya Pierre Clave niyo nkuru yarusha ku byijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru umukuru ugiye guca Burundi Petero nkuru nziza kuri wa gatanu yatanze inyigisho zo kuzirikana igihugu kubamenyesha makuru mu ntara ya Murambya bimwe mu vyigishijwe nuko igihugu arongoye kidakenye nkuko yiguca ububirigi cha gicuze bufuni na buhoro no kuvuga colonisation cha vyigishije ni inkuru dushikizwa n'umenyesha makuru wacu Diane Ndons ari mu ntara ya Murambya
zimwe mu nyigisho zo kuzirikana igihugu Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanze ku barongoye amaradiyo n'abamenyesha makuru harimo uguhishura amabanga y'igihugu y'ugucugwa bufuni na buhoro kw'igihugu c'ububirigi icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Aladio Medinze Imana avuga ko igihugu c'uBurundi kidakenye nkuko ico gihugu c'ububirigi cyagiye kiravyigisha mu nyigisho zitangwa mu mashure
twaramaze kubona yuko hariho ibintu byinshi bari baratunyegeje abakoloni turamaze kumenya yuko igihugu kidakenye nkuko bari babitubwiye ati rero ko basokuru bagwanira iki gihugu bakagwanira abuzukuruza bagagwanira n'agateka kacu none twebwe nitwava ku isi tuzoba twakoze iki ati rero mu byukuri turabe dukora ibintu byose byo gusimbataza amahoro umutekano ibisigaye tuzove ku yisi bavuga bati mwabantu mwabaye ku yisi muri abagabo muri abahizi
ubwo butunze buvugwa n'ubwoko butandukanye bwo utare n'ubutaka buri mu mice itandukanye y'igihugu umukuru w'igihugu yabandanije avuga ko ubwo butunzi bukuye gutuma abarundi bagwanira igihugu aha yatanze akarorero ko bikwiye kugwanirwa nk'uko basokuru babikoze icegera cy'umuvugizi Alain Diomed avuga kandi ko ikiganiro cyari kigamije kwerekana imigambi imwe igayitse y'ibihugu bya rutura nubwo atashimye kwishikako
cyari kijanye n'ivyitwa ivyahishijwe mu migambi mibi y'abakoloni n'imigambi yo kubandanya gutsimbataza ubukoloni ngaha ku isi icyo kiganiro rero cyari kije kwerekana imigambi imwe igayitse y'ibihugu bya rutura n'ibintu bimaze imyaka irenga ijana bashira mu ngiro twebwe tutabizi ariko tugasanga mu by'ukuri isi ibandanya gutituka uko intwaro zigenda zihindagurika ku isi ugasanga biriko biraza tutabizi ariko bo babiteguye kuva kera hose warashaka n'ubwo gukora n'ubutaratangura
aha rero abamenyeshamakuru basabwe gushira imbere ikoreshwa ry'ururimi kavukire byongeye bakiyubara mu byo bavuga kuko bari mu bashobora kwandurusa intambara mu majambo bakoresha nkuko Alain Diomed Nzeyimana abivuga
abanyamakuru bokora bakurikije akaranga ku Burundi haba mu kuvuga ururimi rw'ikirundi haba mu kugwigisha haba no mu gutanga inyigisho cyangwa mu gukora ibiganiro biboneka koko ko ari ibiganiro biriko birabwirwa abarundi nkuko bivuga bati umunyamakuru yavuze ikintu hari gihe icyo kintu avuze gishobora gutuma mu gihugu haba intambara ati rero muzi kuri murabe mu gihugu aho twaciye murabe igishoboka maze mukore koko mufise ikintu cy'urukundo rw'igihugu
izi nyigisho byari rya mbere zihawe abamenyeshamakuru ariko ziri mu mugambi wo kwamazitangwa mu biro by'umukuru w'igihugu bavuga ko umugambi wo kuzitanga watanguye mu ntango z'umwaka w'2017 ukazorangira mu mwaka w'2019 abamenyeshamakuru bakaba batahora bemererwa kwinjira aho ziriko ziratangirwa igihe umukuru w'igihugu ariko aratanga inyigisho nk'izi nta gikoresho na kimwe gifata amajwi cyangwa amasanamu cinjira ndetse n'ikaramu n'urupapuro ntibyinjira byongeye kirabujijwe ko hagira uvuga ku bijyanye n'inyigisho zatanzwe ari nacyo gituma atamumenyeshamakuru n'umwe yemeye kugira ica bw'icyo rya Amerika ku bijyanye n'ingene bakiri inyigisho bahawe mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Unumanya w'amakuru y'inkino zitegekanijwe mu mpera z'indwi mu karere k'ibiyaga binini reka dukubitire ubwa mbere mu Burundi aho turi kumwe ku telefone n'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyaka Evariste uranyumva
ndakumva neza Fidel
uravuga ko mu nkino haravuga ko mu mpera zino ndwi hazoba inkino za nyuma zisoze rihiganwa ry'abasore batarenze imyaka 17 izo nkino nizihe
izo nkino zizohuza imigwi ine yashoboye gushika mu cya kabiri kirangiza no kuvuga imigwi ibiri yatsinzwe mu cya kabiri kirangiza n'izohura iyo nayo ni umugwi userukira gihugu wa Kenya uzotana mu mitwe n'umugwi w'igihugu cy'Uganda ubwo rukino kwazoba cyo kumunsi wa gatatu ku kibuga cibuye mu Ntarangozi ni mu gihe rero ku munsi w'Imana naho mu rukino rwa nyuma rutanga igikombe ku mugwi uzoba wabaye wa mbere mu higano z'ino mwaka rya Sekafa rya rutare rwa 17 imyaka rikazohuriza rero ku mugwa mukuru w'intara gitega ku kibuga ingoma cy'igitega umugwi serukira gihugu wa Somalia no mugwi serukira gihugu wa Tanzania
witegereje gushika ubu ico gikombe iyo higanwa ryagenze gute
ndiko ndategereza igihe higanwa ko ryagenze nuko umugwi serukira gihugu w'u Burundi wavuyemo mu nkino no kwita zijonjora mu nkino za mbere phase preliminaire kuko utashoboye gushika muri ico cya kabiri kirangiza naho warufise amanota 4 ariko rero wari watsinzwe ibitsindo byinshi kuko nk'umugwi w'iseruka y'igihugu wa Kenya wari watsinzwe mu guseruka y'igihugu w'u Burundi ibitsindo 4 ku busa gucyo rero Burundi buva mu higanwa no kuvuga yuko imigwi yashitse mu gice cya nyuma kirangiza umugwi wari ufite amahirwe gusumba iyindi n'ubu mugwi wa Tanzania ariko rero umugwi wa Somalia ntarawiyumvira kuko imigwi yaserukira Somalia kuva Sekafa yatangura gutunganya inkino imigwi ya Somalia ntiyabwashike ntiyabwakora ibitangaza nk'uko umugwi w'imiyabaga y'atarenza 17 babikoze uno mwaka wa 2018
witegereje ku bijyanye n'abarorerezi ubona izo nkino zararorerewe
ariko nko mu gisagara ca Ngozi bamwe mu bakozi w'umupira amaguru bavuga bati kibuga cyabere kwigana ubwa mbere kiri kure kuko bava Ingozi ku mugwa mukuru bagana Ibuye kuki hafi kirimba cy'umukuru w'igihugu ahasanzwe avuka bavuga bati ni kure nuko bako nkino zarorerewe zakiniwe ku kibuga cy'Ibuye Ngozi mu nyuma zagiye zirorerwa n'abarorizi bakeyi bitume kandi nuko mu gusubira igihugu Burundi wavuyemo ariko rero imuyinga abakozi b'umupira amaguru babananje baza kuraba ingino aho wasanga mbere bashigikira cyane umugwi wa Tanzania mwomenya ku Fidele ko igihugu cya Tanzania gihana cyane urubibe na cyane cyane mu karere ka Ngara bahana urubibe n'intara ya Muyinga aho Tanzania baraje cyane umukumbwa mukuru w'intara Gitega abarurizi baraje cyane ariko nuko bivugwa bati abaje kurorera ntaco bagura ubona ko abanyagitega bari biteguye bazi ko hava baronka nk'abafungura reka n'abihereza ibinyobwa mu Gitega bari doga yuko abaje kurora umupira w'amaguru batashoboye gusohora amafaranga kugira ngo abanyagitega bayasigarane.
Urakoze yari Evariste Nzikobanya nka yakurikirana iyo higanwa ryabaye munsi y'imyaka 17 y'umupira w'amaguru mu Burundi.
Tujye noneho mu Rwanda. Mu Rwanda ho ni muri wikendi shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere izaba igeze ku munsi wa 18. Turi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude, wewe wiriwe neza?
Mwiriwe neza Thomas, makuru yanyu?
Ni meza, nawe ni meza se?
Enaje da kobena kirozo.
Nuko rero uyu munsi wa 18 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere upanze gute, uteganijwe gute, ni iyi mikino iteganijwe?
Urakoze cyane Thomas. Uko biteganyijwe shampiyona ku munsi wa 18 yatangiye imikino yatangiye uyu munsi bwa kinwaga umukino umwe ikite ya Kiyovu Sport yakira Miroplast umupira wabere kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kiyovu Sport yatsinze Miroplast ibitego bibiri ku busa. Indi mikino iteganyijwe ku munsi w'ejo ni mikino ine aho Mukura izakira Sensele kuri stade Huye i Butare, Amagaju akazahura na Police FC kuri stade Nyagisenyi i Nyamagabe. Undi mukino ukazahuza Rayon Sports na Bugesera bakazakina kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, hanyuma kuri stade Ubworoherane akazahurira Musanze na Kirehe. Iyo ni imikino iteganyijwe ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Indi itatu isigaye ni ku cyumweru aho umukino uzahuza ikipe ya Marine na Gicumbi kuri stade Muganda Rubavu. Sunrise ikakira Espoir i Nyagatare, hanyuma mukino wa Karundura niko twavuga ni hagati ya AS Kigali na APR FC, ayo makipe arwanira umwanya wa mbere w'agateganyo muri shampiyona, cyane cyane ko uko bihagaze kugeza ubu ngubu kuri gahunda y'agateganyo APR FC ku mwanya wa mbere n'amanota 38, AS Kigali ari ya kabiri n'amanota 32, bivuze ngo uzatsinda ku cyumweru hagati y'abagabo babiri azahita ashimangira umwanya wa mbere ariko nanone ku rwego rw'agateganyo.
None se iyo urebye amakipe yo mu Rwanda, Rayon Sports ejo bundi yakiriwe by'agatangaza ivuye muri Mozambique imaze gutera intambwe yisumbuye, ubona koko amakipe yo mu Rwanda mu cyiciro cya mbere arimo agira ingufu ku buryo mu myaka iza azaba nayo yemewe atingwa?
Nibyo koko ubivuze neza uti amakipe yo mu Rwanda arimo aragenda atera intambwe, byaragaragaye ukomoje ku byo Rayon Sports yakoze yinjira mu cyiciro cy'amatsinda cy'amarushanwa ya Confederation Cup muri Afurika. Aha ngaha rero umuntu yavuga ati ni intambwe igaragara, ni ikipe irimo kugenda yigirira icyizere, kandi ntabwo twavuga ngo Rayon Sports gusa nk'uko wari ubivuze, andi makipe nayo biragaragaza ingufu. Uru rugero twatanga ni urw'ikipe ya APR FC iherutse kugurisha umukinnyi wayo Jad Bizimana, umukinnyi ukina hagati ikipe ya Beveren yo mu cyiciro cya mbere mu Bubiligi. Umunsi w'ejo nibwo yamusinyishaga ikamugura akayabo kama ero 189,000, ni ukuvuga akaba miliyoni 200,000 z'amanyarwanda. Ni intambwe ikomeye ku mukinnyi nk'uwo, bivuze ko impamvu yaguzwe n'ikipe ikomeye ikamwemera ikamushima ni uko urwego rwe rwari ruri hejuru, kandi urwego nta handi yarukuwe ni mu ikipe ya APR Football Club. Bivuze ngo muri iki gihe amakipe arimo aragaragaza urwego rushimishije, icyo umuntu yavuga gusa ni ukuvuga ngo bakomereze aho. Thomas
Jean-Claude Munyandinda, urakoze cyane rero, ubwo iyo mipira uzayikurikira?
Niko bimeze, gahunda ni uko izaba yagenze byose mu makuru yacu y'imikino iyo mu mpera y'umuntangiriro z'icyumweru gitaha.
Komera. Aha rero niho turangirije ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha. Kuri mikro twari kumwe na Fidani Yongabona,
Thomas Kamirindi, maze rero mugire wikendi nziza, murakarama.